manawe, manawe. Hey, datawe, datawe, datawe. Uri mwiza ndakwizigiye. Iyo nerekeje amaso mu kirere, niweza ibiguruka. Nibibiva kandi nibyimbura, ariko biguwe neza. Ndatarabitunze, ndatarabitunze, yene ndatarabitunze, ndatarabitunze, ndatarabitunze. Hey, oh, hey, ndabiva biguwe neza. Arabyitaho akamenya ico bikeneye buri munsi. Iyo nerekeje amaso mu kirere, niweza ibiguruka. Nibibiba kandi nivyimbura, ariko biguwe neza. Ndatarabitunze, ndatarabitunze, ndatarabitunze. Arabitunze, ndatarabitunze. Elelelelelele, arabitunze, elelele, nacho bimubura na. Mashuwe kumisozi adatama kandi najishe, akabasha jije bibere ijish. Na yodata arayambika, arayambika, yele datarayambika, datarayambika. Arate igonge aguwe neza. Jehu mulu yare nye mishusho yayo. Kukino kwiganira ndakunzwe bikomeye. Nacho no muburana, data zonyambika, azonyambika. Azonyambika, azonyambika, ego data azonyambika, nacho no murana. Data azonyambika, azonyambika, data azonyambika. Yelele, yelelele, yelele, yelelele, yelelele, azonyambika. Ugami bwaye imbere kuyigororokera imbere. Simanza amaso inyongera bidatuma mburi ibitsibo. Yamara nzi kwifeza n'inzahabu ari byayo. Ko yubahisha bayubaha, ntacyo nomuburana. Data azonyambika, azonyambika, data azonyambika, azonyambika, yelele, nacho nomuburana, nacho, 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 nacho.
Kalk.